VOA. Murumva ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Abatwumva mwese aho muri, nongeye kubasuhuza hano i Washington. Muri kumwe nanjye Etienne Karekezi. Mukomeze mugire ibihe byiza mwumva Radio ijwi rya Amerika.
Jembo nicho kia natacho kivuze kubera yego womenga kila remere umunaravye mugabo turadivyo yakoze nacho kivuze kuri jeo.
Uyu numwe mu babyeyi b'abana bafashe ku ngufu ku ishuri ryo mu ntara Gitega. Ayo n'amagambo uwo mubyeyi yatangaje nyuma y'uko urukiko rwari rumaze gukatira imyaka 30 y'igifungo umwarimu wahamwe n'ibyaha byo gushurashura gufata ku ngufu abanyeshuri yigishaga. Iyi nkuru kimwe n'inkuru ku musaruro uno kuvuga umwimbu wabaye muke mu ntara Cibitoke mu Burundi, ndetse n'ikibazo cy'abanyeshuri b'Abarundi baterera gukora ibizamini bya leta mu nkambi ya Rusenda mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Zose ni mu kanya gato mu biganiro byacu. Ndabararitse. Urukiko rukuru rw'igihugu rukorera mu ntara ya Gitega mu Burundi rumaze gukatira umwarimu imyaka 30 y'igifungo. Uwo mwarimu yahamwe n'icyaha cyo gufata abanyeshuri ku nguvu 14 yigishaga muri lise La Bergeronette yaho mu mujyi wa Gitega. Mugenzi wacu Fidele d'Antoine Nsabimana ni uduha ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru.
Urubanza rw'umwigisha Munyankindi Corneille yahora yigisha ku ishuri ry'abikorera ivyabo La Bergeronette mu gisagara ca Gitega rwashashe kuri wa kabiri mu manza zikibiriraho. Uwo mwigisha yagirizwa gushurashutsa abana 17 yigisha sentare nkuru yegukira intara ya Gitega imaze gusasa isaha zitandatu zo ku murango. Wagirizwa yarengutse ari kumwe n'umushingwa manza amunganira. Imiryango y'abana bashurashujwe yari yitavye iri kumwe n'abo bana n'abashingwa manza babo, haba umushikiriza manza canke abunganira impande zibiri. Basavye sentare ku rubanza ngo buranishe umwiherero kubera ko mu ntaye y'icese abana botinya kuvuga ivyabashikiye. Ni icifuzo sentare yihutiye guha agaciro icisaba bari buzuye mu ngoro y'imanza no hanze bakinje gusohokera rimwe. Hasigaye abavyeyi n'abana, ababunganira hamwe n'abakurikirana agateka k'abana hafi n'abarezi bo ku ishuri la Bergeronette. Mu masaha yegera saa 8 sentare yagiye mu mwiherero wamaze iminota 12 ibona kugaruka gusoma ubwo yaciye. Sentare yavuze ko umwigisha Corneille Munyankindi yagiriwe n'icaha imuhanisha umunyoro w'impaga w'imyaka 30 gutanga indishyi y'akababaro y'imiliyoni 3 kuri buri mwana yashurashujwe n'imiliyoni 2 ku ishuri la Bergeronette. Bamwe mu bavyeyi bafise abana biga ku ishuri la Bergeronette bari baje gukurikirana urubanza bati
kuri jewe jembo nico kiya natacho kivuze kubera yego womenga kiraremereye umuntu aravye mugabo turavye ivyo yakoze ntacho kivuze kuri jewe.
Na wavuka ko vyeje urubanza tunezereje cyane uko babaruciye.
Okay, mu bisanzwe twe turaryohewe cyane mugabo icyo yakoze sikiza vraiment sikiza cyane.
Umushingwa manza prime mbari ubuke yarongoye ishirahamwe ONCT Ouais ton frère Observatoire pour la lutte contre la criminalité transnationale mu rurimi rw'Igifaransa rigwanya urudandazwa rw'abantu ari mu bunganiye imiryango yabo bana arashima uko urubanza rwagenze
neza cyane. Twashimye isentare yagerageje guhijambo abategereza kuri ha bose, ariko kandi ikintu twashimye nuko intaye cyese ibaye umwiherero kuko yari yerekeye abana batarakwiza imyaka 12 kandi niko amategeko abitegekanya byatumye haba umutekano muri sentare aho intaye cyese rikirabera kandi bituma n'abajejwe kuvuga bavuga bisanzuye yaba amasura canke abavyeyi b'abana. Ariko kandi nitwereka gushima ingene urubanza rusozerewe ruvuga dushima kandi yuko guhanyarutse kozwe mu bito bita ikibiriraho. Tugashima n'igihano gihawe uwakoze ico caha.
Maitre Mbarubukeye avuga ko gufatwa ku nguvu kubana biri mu ntandaro zituma abana b'abakobwa badandazwa mu bindi bihugu.
Umwana yafashwe ku nguvu ico caha korewe ababanye kibando gice kitangura kumwinuba kubera kumiriwe aha wakato. Uko gukumirwa rero no gusuzugurika iyo haje rero umuntu adandaza abantu kamujyoshajyosha kamuresha kambwira ati jewe ngo ndakujane muri Oman cyangwa muri Arabie Saoudite nze ndakurondera yakazi abimubwira kubera abazi yuko yamenye bamenyereye ibintu byo gufatwa ku ngubu byo gushurashuzwa abaza ati namushikana muri byo bihugu by'abarabu bizokoroha mushira muri bya pornography bica bituma rero uwo mwana aca yemera byoroshye kuko n'ubundi avuga ati gino nari mbayeho na muri iki gihugu reka nigire ko ndonsaho ndonko ubuzima n'umva ko ari ibintu bifatanye by'urukwegangane ibi bintu bya vyore byo gufata abana ku ngubu n'inzira zijana mu kudandazwa kw'abantu
umwigisha kone munyankindi amaze kwagirwa n'icaha yavuze ko iyo myaka bamuciriye atabe yarasikaje akaba atashimye no kunguruza urubanza igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
arakoze Fidel Antoine Nsabimana ho mu ntara gitega abakomeje kutwumva kandi bamenyeshe ko radio ijwi rya Amerika imaze kuzuza imyaka 75 imaze ishinzwe muri ukwezi kwa kabiri ijwi rya Amerika yatangiye ibiganiro byaryo mu myaka 1942 mu kwezi kwa kabiri mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose icyo gihe icyicaro cyayo cyari mu mujyi wa New York mu biganiro byacu bya buri munsi muri uku kwezi tuzakomeza kwakira ubutumwa bwanyu n'intashyo kubijyanye n'isabukuru imara ukwezi kwa kabiri kose ndetse n'intangiriro z'ukwezi kwa gatatu abakomeje kutumva kandi mbibutse ko mukurikira ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda nongera kubibutsa ko ijwi rya Amerika ribagizaho amakuru arambuye muri Afrika nayo ku isi isa moya n'igice ku mugoroba mu kanya gato kari imbere ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu dukomeza amakuru yo mu Burundi mu ntara cibitoke umusaruro ntiwabaye mwiza mu makomine abiri iyo ntara ari Rugombo na Buganda impamvu nyamukuru ni izuba ryabaye ryinshi kurenza muri ako karere kamajyaruguru ashyira uburengerazuba bw'u Burundi ibisobanuro birambuye kuri inkuru tubigezwe na mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka wagendereye aho karere ka cibitoke
Imyidogo yabarimyi bo mu makomine ya Rugombo na Buganda ko ataco bimbuye mwirima ry'agatasi ntawo yideha yishikiye mu miryango yabo no ku mirima aho bari barinyi bigori n'ibiharage yagumye ari amasizi kubera uruzuba ivyo biranemezwa n'umuyobozi ifata kibanza ugisata cyo burinyi n'ubworozi mu ntara cibitoke niko demo nkuru nziza
Imyo myidogo yabarimyi tukayitahura dufatiye ibihe ikirere twatumatsemwe iminsi turaturaba no kubiharuro twashoboye kwegeranya turana yuko umwimbu uzogabanuka mu ntara ya cibitoki no cyane cyane novuga amakomine bayaragize ingorane cyane gusumbya yandi na makomine ya Rugombo na Buganda aho dufatiye kubiharuro dufishe nibiheruka tubona yuko umwimbu uzogabanuka gose
abarinyi bo mu ntara ya cibitoke mu duce tubangamiwe n'uruzuba bariteguye kurima impeshi naho batazi kwimvura izogwa Bukene Yohani ni umwe mu barimyi bo muri komine Rugombo.
Agatasi kagira kabiri umurimyi ameze nk'umubyeyi. Turarima naho ofisha umwana ryo mu gatondo ushaka kuvyara uwundi. N'ubu turiko turarima ariko nta cizere tugira cimvura. Nta cizere dufise cimvura kuko imvura irwa katumba kamwe akandi gatumba gatumba. Nico gituma tudashobora kwizera ngo imvura izogwa. N'ubu twarimye twizera ko imvura izogwa. Gushikisha rero twarumiwe ntacho tukivuga. Abantu bagenda mu mirima bagacika intege kuko ntacho bariko barakorera.
Uno wa kabiri ni hatanga Imana Jules ari mu batakigira ayo bacira nayo bamira ivyuko bazobona imvura muri kino gice cimpeshi abikesha Imana.
Agatasi ka mbere vraiment twarahombye biturukanye n'ikirere kitagenze neza. Mugabo nkabona yuko nk'iki Imana byose byo bidushoboze bivanye n'ubushobozi bw'Imana n'ikirere. Hariki Imana ashaka kuzodufasha tukaronka canke ntawo bize byose n'integuru y'Imana.
Ibisonga abanyarugombo n'abanyabuganda muri kino gihe bugarijwe n'inzara n'ingingo yo gukingira umwimbo yafashwe n'abarongo ya makomine ahanurubibe n'amakomine ya Rugombo na Buganda vya Mungu Andre ababazwa n'ingene ikirere kitaraba hinduka umwimbo wava mu Rugombo washorwa muri ayo makomine bahana imbibe atacamira
abakomine tubangabanganywe rero usanga tubuziko iyi komine yacu ya Rugombo ari komine ya mbere ifise umwimbo ushimishije yahora igabura n'izindi komine zitandukanye ndetse n'izindi ntara zitandukanye ariko uyu munsi icatubabaje nuko bashi batubuhera bako mu mugongo kuburyo nko muri komine Mugina cyangwa z'amabayi ubu nta bintu bivayo byinjira muri komine Rugombo kugira ngo bize gufasha abanyarugombo ari nk'indwere nka zibiri z'ibiharage cyangwa zitandatu ntizimanuka n'iminzani yaho bashi bayugara twebwereye mu Rugombo buturagowe
ku kibazo abanyabuganda n'abanyarugombo bibaza nimba bosubira gusohora isuka muri kino gihe cy'impeshi umuyobozi ifata kibanza w'igisata kijeje uburenye n'ubworozi mu ntara cibitoke arabahumuriza Nikodemu Nkurunziza avuga ko afatiye kubivuga n'abajejwe ibirere imvura ishobora kugwa mu gihe cy'impeshi
turiko turagendera abarimyi mu makomine agize ntara turabona yuko na cyane cyane muri komine Rugombo na Buganda tubona yuko abarimyi bidoga gose batabona neza ingene isezo ikurikira izogenda mugabo turagerageza kubahumuriza tukababarira ko boshira umutima munda dufatiye ku byo batubarira abarabe by'ibyere turabona yuko imvura ishora kuzogwa yuko bakwitegura kugira ngo natwe turabe yuko hari ico twobasabira hijyo no hino mukabuto
ibintu biruko mu makomini ya Rugombo na Buganda agizwa hanini nibiyaya bica mu inzuzi zisesa mu ruzi rwa Rusizi ruri ku rubibe rw'ibihugu by'u Burundi na Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umuhinga mu by'ubutunzi Faustin Ndikumana anarongoye ishirahamwe Parseme rikangurira Abarundi guhindura ingendo agasaba leta y'u Burundi gutanguza vuba umugambi wo kuvomera mirima mu ntumbero yo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe mu ntara cy'ibitoke iri mu burengero bw'u Burundi. Evariste Nzikobanya nka ijwi rya Amerika.
Arakoze Evariste Nzikobanya nka. Tuve mu Burundi gato twambuke none tugana mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo aho abanyeshuri 72 b'Abarundi ba mu nkambi ya Rusenda biga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye bahagaritswe kuzakora ibizamini bya leta kubera ko hari ibyangombwa batujuje. Umunyamakuru rya Amerika Ngabo Vedaste Ndagijimana ukorera mu nkambi ya Rusenda mu ntara y'Ikivu y'Amajyepfo aratugezaho ibisobanuro birambuye kuri iki kibazo.
Muri aba banyeshuri 72 bahagaritswe barimo abakobwa 19 n'abahungu 53 bakaba bahagaritswe mu gihe asigaye amezi 4 kugira ngo bakorwe ibizamini bisoza amashuri yisumbuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urutonde rw'abanyeshuri bahagaritswe kuzakora ibyo bizamini ari abanyeshuri maze basabwa kuzabikora ari abakandida bigenga rukaba rwamenyekanye mu mpera za kino cy'umweru dusoje aho byatunguye abanyeshuri b'Abarundi gusabwa indangamanota z'imyaka ishize bari mu buhungiro. Ntakirutimana Auguste yiga mu mwaka wa gatandatu ku ishuri ryisumbuye kuri Institut Rusenda mubahagaritswe kuzakora ibyo bizamini bya leta aragaruka ku mpamvu nyamukuru zatumye na bagenzi biwe bahagarika.
Twarahagaritswe bitewe nuko habaye rusansuma y'abanyeshuri biga mu wa gatandatu heza basanga twebwe nta dosiye dufise ko turi mpunzi hari n'ibyo bita amafishe twandika tukandikaho umwidondoro wacu mugabo ibyo byose uko tutabikoze abakuru b'amashuri batubwira ko ntacyo bitwaye mugabo ibyo byace bitumako duhagarikwa ubu ntituzokora examen d'etat y'uno mwaka wa 2010. Bo ibyo basaba cya mbere cyo barasaba dosiye zacu ariko natwe twarisiguye ko turi mpunzi na dosiye dufise. Icya kabiri nuko bazana izo fiche tukandikaho noneho bakazirungika kuko zigugwa mahera bakazirungika noneho tukaba twokora examen d'etat takiri. Twebwe abaduhagarika n'abayobozi bajejwe indero bino muri Congo nibo baduhagarika kuko nibo bajejwe ibyo nibo bagira control bakabona uyu munyeshuri arakwije ibisabwa kugira azokora ikibazo cya leta.
Mbese izo dosiye zikwiye ni birote yo kuva mu kangahe kugera mu kangahe?
Ni birete yo kuva mu mwaka wa gatandatu mu mashuri abanza kubandanya kugera mu mwaka wa gatanu mukuru kuko ubu turi mu wa gatandatu.
Kuba aba banyeshuri basohotse kuri uru rutonde rw'abahagaritswe kuzakora ibi bizamini bya leta hari abatangiye gucika intege zo gukomeza gukurikirana amasomo mu ishuri abandi nabo ntibaramenya icyo bashobora gukora mu gihe iki kibazo cyaba kitaboneye umuti hakiri kare. Aba banyeshuri bakaba bamye ko amashyirahamwe ashinzwe uburezi mu nkambi nadagurukira ikibazo cyabo bizatuma hari abana bashobora kuzaba inzererezi zo mu ibarabara bityo bagasaba bishoboye kubavuganira.
Ikibazo twahuye nacyo nuko batubwira ko turi abasandose n'amadosi dufise icyo nico kibazo cyane kuba twebwe dusabwa ko turondera amadosi ariko ntituzi yuko twiga barefite twakora amadosi yuko twosubiye iwacu ubundi tukajya kurondera amadosi kandi twarawunze. Twebwe batubwiye ko kubera ati amadosi dufise kuko hazobaho examen preliminaire mbo kugira ngo tube abahoto tuzokore examen nk'abahoto natwe twaravya. Icyo twosaba nuko badufasha kutuvugira ko natwe umwaka ntiwopfa ubusa twize twishimye ko tuzokora examen nk'abandi ariko kugeza ubu tukaba tubwirwa yuko tuzoba autodidacte kandi atari byiza badufasha badushikira imbere natwe bakatubwira nk'abandi.
Ni ikibazo cyantunguye ntibyanguye neza muri make kumva narumvise iyo nkuru nari nzi yuko ndi umunyeshuri nk'abandi nzakora ikibazo cya leta nk'abandi nkaba numva yuko unye nshaka kwangazwa kuzaja mu ibarabara by'ukuri byaba byiza batugira ingufu kugira ngo tube yuko twokora ikibazo nk'abandi kuko ubu ngubu nko mu nkambi ntacu nobandi ndiko ndanda. Je cyo nasaba nuko abaduserukiye cyane cyane abo muri hasere yuko tugirira ingufu kwaya mashyirahamwe akukira hasere afashana hasere kugira ngo batugirire ingufu turayuko twokora ikibazo cya leta nk'abandi kuko nibintu biteye isoni no kumva yuko umurefije yoba ari umunyeshuri akacaja mu ibarabara.
Nibizi Foste azerukira mu nziza barundi mu Rusenda avuga yuko imyanzuro yavuye mu nama yabaye mu mpera z'icyumweru turangije hagati y'amashyiramwe ashinzwe uburezi mu nkambi n'aseri ndetse n'abaserukira abanyeshuri bahagaritswe. Hari igisubizo cyiza gishobora kuzava muri iyi myanzuro.
Ikibazo cy'abanyeshuri ba debaritswe twaragize amanama, turakorana inama na Superverb, ni kuvuga inspecteur waha wa edikasyo n'aya mashyirahamwe nyene za CNR, ASR na SAVE. Turasubiramwo turerekana ikibazo ingene cyagenze kuko bo baba debarse kubera abana batagira amadosiye. Twaravuze neza by'ukuri ku mwana mu gihe wahunze igihugu udasubira kandi mu gihugu iwanyu ugiye gutora ibintu uba waribagiwe kubw'uko benshi baze batagira amadosiye. Ntago cyotuma abana b'abadebarika ngo baje gukora ikibazo cy'abahoto kandi kijya kibazo cy'abahotodidacte kijya gukora abantu baba basanzwe barananiwe na exeta mu mwaka ubuheze. Bobo ikintu twavuganye nuko umwanya n'umwanya tuzojibuka havu tuje kuvugana na ministre bajya abana bazokora ikibazo kama kawaida atangorane n'imwe ibibugiki.
Bamenyeje ko abanyeshuri bahagaritswe harimo biga kuri Institut Lusenda, Institut Lutanga, Institut Lulinda ndetse na Institut Sebatwa. Kubwijwe rya America Vedase Ngabo mu Rusenda.
Iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye kwijwe rya America. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira ijwi rya America yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Imyiryane hagati y'amashyaka n'imigambwe atavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi ikomeje kuba ikibazo kitoroshye. Mu rubuga Sinarede, ni mu rugaga Sinarede rutavuga rumwe n'ubutegetsi ruvuga ko uruhane rw'ihazuri ry'amasezerano ya Arusha ndetse n'ubutegetsi bigendera kuri demokarasi, abayobozi barwo ntibavuga rumwe. Ikibazo aho kiri nuko abitabiriye ibiganiro by'abarundi byabereye Arusha mu minsi ishize n'abatarabyitabiriye ubu barashyamiranye. Muri abo twavuga nk'abo mu bayobozi baryo barimo Frederic Bavugaumvira wa Frodebu, ubu Sinarede ivuga ko yirukanye ku mwanya we. Mu ishyaka rya Iprona ritemewe n'amategeko mu Burundi, naho hari bamwe mu bayobozi baryo batangaje ko bahagaritse usanzwe ari umuyobozi waryo Charles Nditije. Ijwi ry'Amerika ryatumiye bamwe mu bayobozi b'ayo mashyaka barimo Frederic Bavugaumvira wa Frodebu, Charles Nditije wa Iprona itemewe n'amategeko ndetse na Jean de Dieu Mutabazi w'ishyaka n'umugambwe RADER. Mu kiganiro muri Sanga mu kanya gashize, mugenzi wacu Frederic Nkundikije yaganiriye n'abo bagabo ko ari batatu b'abanyapolitiki. Bwana Jean de Dieu Mutabazi muri uyu mwanya agiye gutangira asobanura uko abona izo ndyane, ibibazo muri ayo mashyaka, muri iyo migambwe ya politiki.
Nk'uko mugiye kubivuga, twebwe ugiye uraraba imigambwe nga mu Burundi, mu bisanzwe imigambwe twovuga yuko ari imigambwe nyakuri kuva kuri Rwagasore ntiyigeze irenga itanu. Kubera tukinjira muri independance hariho Iprona, hakaba Pepe, hakaba za PDC, muntu kuvuga kera muga ntiyigeze irenga imigambwe itanu. Hanyuma rero tugeze mu 1993 twari tukiri muri Frodebu, kubera ndi mu bashinze umugambwe Sawanya Frodebu. Icyo gihe twari imigambwe ishika icyenda gusa, hariho imigambwe iguriyemo abahutu nka Frodebu, nka PL, Pepe na LPB, hakaba n'iyindi migambwe iguriyemo abatutsi nka Iprona, nka RADES, nka PRP n'iyindi. Iyo nayo yashika nk'itanu. Hama rero mu nyuma yaho muri iyo migambwe abari bayirongoye n'imigambwe yari iriho bararonka imfashanyo, ugasanga nk'abaperezida babo bararonse nk'amajipe. Mugabo rero la crise yo muri 93 mu nyuma yaho nyakwigendera Ndade Melchioro agandaguriwe n'abamufasha bose hagatera uruhagarara mu gihugu, hanyuma rero bamwe bagafata mu bari muri Frodebu bagafata inzira y'ibigwanisho abandi nabo bakavuga ati ndufata inzira y'ibigwanisho turafata tugumana inzira ya politike gusa nitugwana habaye ugucanamo kw'imigambwe igwiriyemo abahutu nima rero muri ico gihe rero bagenda igihe batanguye kuza tutanguye kuja turaganira yarusha plutôt nuze dutangura muri Kigobe na Kajaga bakabona yuko imigambwe yaganiriye ishobora kujya muri leta aho twarabona nk'abavuze nk'abantu batari bake nk'abahita imana abanziga masabo bari mu yindi migambo bashaka kuja muri leta kubera ata inzego zatuye n'abene igihugu atanga uvuze gifise atabwirizwa shingiro dufise niho rero abantu benshi baza barashinga imigambwe kugira ngo baronke imodoka nk'icyana na gatatu cyane kugira ngo baronke ikibanza muri
mushyandahe Jean de Dieu Jean de Dieu ivyo muri ko muravuga Jean de Dieu bisigura ko
ari gouvernement de transition naho nyene abandi baratinda baraza barinjira muri leta
Jean de Dieu n'ukuvuga
bagiye mu matore cyo gundi turi imigambwe hafi 40
mugabo rero ikibazo nabaje mushira ntahe Jean de Dieu untunge gatoyi mushira ntahe Jean de Dieu untunge gatoyi ikibazo nabajije ni yane sinabaje ikibazo gituma haba imigambwe myinshi
igituma haba imigambwe myinshi
indyane imigambwe
bashira imbere inyungu zabo nibashira imbere ibyiyumviro bya politike kubera nibapfa ibyo batumvikanye bashira imbere izo nyungu zabo wambajije ati n'ubu nko muri senarede uyu munsi bacitsemo nka gatatu urazi yuko hariho senarede yari yuguruye ibiro mu bubirigi nka association yari irongowe na Nzomukunda iyo ntayikiriho hariho senarede irimo banditije na baminani hamwe baminani Jeremy na baminani Jean bahisemo kugwana iyo abo bavuga ngo ni senarede yabo hakaba iyindi senarede bavuga ati twe tugumana n'umuhuza tuzomwitaba aba niba bavuga inyumvira bo muri Frodebu banyangoma bo muri CNDD bakavuga ati tuzobananya twitaba umuhuza mukapa baramaze gusambuka kubera si politike bafite inyungu zabo hariho nk'ubu iprona irongowe na Nditije na iprona irongowe na Ngayimpenda abo bose nabiyitirira iprona mugabo saba porona iprona nimwe niyemewe n'amategeko irongowe na gashatsi
kubwanyu abo banyapolitiki bapfa inyungu zabo
bagiye barigabura kubera inyungu
yego mureka nicyo kibazo tukibaze mushya ntahe tasiyansi y'ubana indiane tubona cyane cyane muri iprona ho hari ibice bibiri no mu gice cya kabiri hadutsemo indiane abanyapolitiki bafiki bapfa inyungu zabo
urakoze je mvuga ko ngiyane zikunda gushikira imigambwe hakaba n'indyane neziha imvuzi ibiri hariho imvo ijya muri bene umugambwe nayo igatumwa n'ibintu bibiri ishobora gutumwa n'uburongozi buri bw'umugambwe cyangwa igatumwa no kutabona kumwe kw'abanyamugambwe ku bibazo biba bihambaye bidenga igihugu cyangwa bihanze igihugu mu gihugu cyangwa kiriya iyo n'imvo ya mbere ishobora gutuma haba indyane mu mugambwe iya kabiri yashobora kuva hanze y'umugambwe nibyo byashikiye imigambwe itari mike muri ibi bihe hamwe n'ubutegetsi buri ubu bwagomba yuko uwutwaye umugambwe yera ari cyito cyabwo agakora ibyo ubwo butegetsi bushatse ntakore araba amategeko n'akarangamutima k'uwo mugambwe uca make imvo ni izo ndiyandaraga umwanya wo kuyishimangira mugabe kubwibanze imvo nyamukuru zituma hari indyane mu miryango itandukanye n'inzu
dufatiye ku
bintu rero bushobora kuba hari burambuye ubundi zabwo butubahiriza amategeko butubahiriza inzego butubahiriza ingingo zifatwa ibyo ni byo ngira zahagaruka ko mu gihe muza gutubazanira izindi zega umugambwe ndugira
egome tasiyasi bomana muravuze kimwe mu bintu bituma haba indyane muravuze uburongozi bubi ariko no kwibutsa ko ubwo burongozi bwa bwatowe na mwebwe nyene aho mu bisigura gute
erega muri nyashama kuri Frederico uraje amatora ya mara matora muri bigo abatora muri yene n'umuyene mbandare ku mugambwe bari yenda bagatora nazi idereera ni yangu kusanzwe cheki gidia ambayo nuko iyo mwatoe mga sanguwe mwatoe naki hagarariye inyongu nabi hagarariye wa mwurongo mwari mwamotoro ye mwumu gamu chani shirama ujese ilite bilatele kanijwe ingene akosoga agakosora chanye minaniranye agahanwa mbere no gukurwa kuri ubwo burongozi agakurwa izo rero ni mwese biduhora kwirinda bibashika n'ibihugu by'abagihugu bigatora nabi ubu rero buzi nabandagiza ngaho
umushenahe Jean de Dieu Mutabazi yabuze ikibazo c'inyungu umuntu yihweje indyane zikunda gushika cyane cyane iyo hari ikintu kimirije hari abantu bavuga ko kuba kugira ngo muri vya biganiro bizotangura niba hagira ico bazoshika ko batangwe kugwanira ibyo bagwanira aho muvuga ko iyi
eh ari hano yaje aho yabira gatuke mugabe kuzerekeye mugambwe mvugira harya nuko twatukereye cyane twibaza ko azaza yikosora naho handi ho ibintu bibazagiye kumugaragara kera mugabe twebwe muri ipfuro nuko twahora dukora twabanza guhanurana tukabanza kwibukanya icy'amategeko ngendeza ko icy'amategeko agenga indi nzego z'umugambwe wacu zikora kugira turabe yuko abacanga bariya babegwa n'iyo ntumbero bahinduka mugabe zari zarananiranye mu ncamake rero twebwe ntawobesha kw'ibyo bitumwe n'ibi biganiro nibyo numve zatumye ahagarikwa harimo iyo mugabo iyo ni nk'inkurikizi ya ntumbero mbi igenda uburongozi bubi mutivute twebwe muri iyi poro nuko bimeze umukuru w'umugambwe n'umuntu akomeye nije mu rwego mugabo harya kugira atambutse ingingo yose ayitambutse kubera yabanje kugira guca mu nama n'ingingo idafatwa n'inzego zibifite ububasha naho yoba yatowe n'ikoraniro kaminuza biranditswe neza mu ngingo zose z'amategeko ngendekwa ko y'umugambwe ko adashobora gufata ingingo iyo ari yo yose ku giti kiwe cyangwa ari wenyine icyo ni cya mbere icya kabiri biranditswe neza yuko mu gihe umukuru w'umugambwe adasigana ipona afatiriwe cyangwa atari hafi mu gifaransa avuga absentee kubera inzitizi cyangwa ziriya asubirirwa n'umukuru w'umugambwe n'icyegera cyiwe
reka tubanze duhe ijambo abanywanyi b'i radiyo ijwi ry'amerika turi kumwe na janvier mwiriwe neza mwiriwe muri hehe ga janvier iyi buje mu mafisi kibazo mu mafisi cy'umviro duga ku ijambo
ni cy'umviro ni ntererano
yego
mwavuze mwabaje tuba gituma ibintu abantu bazi barasubirana nko mu banyamigambo bo nk'ukundi bavuze zenda bivye itambara inyungu ama irinduka gire za politiki nasonye kiratuma abasubirana mu basubirana mu iyi bikora hinduka no kuba n'ivyumvira bihinduka daba ngumbure batabaje bazaye n'icyo gihe ama bijanye izo nguvu aho mu sare de vie hata mu baha n'ngo bayavuze yuko atanga ubu basise atabwa tatu kwa kwa cyo abuza kwa mu biganire cyanze sije gushumye sije cyo aravuga ngo sare de ngo ni opposition radicale kugira azwe bafatira ku cyane izo biganire uvuga ngumbure bari kwagwana kudojamwe cyitwe bera ukuri ko ari gihabura kugira ngo les innocent prioritaire au dialogue bamenyekane ndabwo kusukunye rero ko ni nguvu biha ni nguvu mu baha badasise ndo bigane bari kwatangwa bari kwatangwa mu kudoza mu cyiki cyo standardu bigane ni nkina mico atyo mana yaravuze yuko mu kurindira ko kuri koje habona les innocent batatu bagize bajya mu biganire bakwa prioritaire bakamenyekana wa bategura biganire biranze ni nkina mico kumara umwanya bajya abafre domicio bigano byo kuri yakangura abagize rwandi banyarutse banyarutse ukuri kujyabona n'izinotamye kane abitwe wite buzande ngo amite ngwa makosa
murakoze Janvier reka duhe ijambo Albert mwiriwe neza murafite ikibazo muri hehe
ndi mu ntara y'uburi muri komine Mugamba
yego murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'abashyaka nayo babiri Tasiense y'Umana na Jean de Dieu Mutabazi bari ko bavuga cyane cyane ku byane ziri mu migambwe
ego injyane ziri mu migambwe je ruhande rumwe ndabona ko bitumwa n'inda z'abanyepolitike bo mu gihugu cy'u Burundi ndetse no muri Afrika yose kubera iyo hageze ibintu by'ibiganiro nk'ubu urabona muri Senared hashyizemo ibice hari naho bari kuyumvira ibibanza bazoronka umwe akagira ati ko nzoba ndi umukuru w'umugambwe nzoronka iki ubundi nawe ati hamwe nawe umukuru w'umugambwe noronka iki
turabashimiye rero ibyo nibisobanuro nibibazo byabajijwe mu kiganiro muri isanga mu kanya gashize ku kibazo cy'imyiryane iri mu migambwe yitavuganwe na leta mu Burundi kuba twumvaga nadusoreje programu yacu yo muri uyu mwanya ariko mukomeze mwumva radio ijwi ry'Amerika muri kuri mikro muri uyu mwanya mwari kumwe nange Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze mugire ibihe byiza.